so crazy. Ah, nifisi, nifisi, iji yura bitanga, jana rika nonganzi.
Gawanga imore, muri weekend to connect, yeah.